muracyumva radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104.3. Banywanye inshuti zacu mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindo ubasuhuza. Ikaze muri aya makuru. Mu Rwanda umunyamakuru Niyonsenga Dieudonné uzwi cyane ku izina rya Cyuma Hassan yanze kuburana, avuga ko akorerwa iyicarubozo muri gereza.
Ndabona nje abacunga gereza bari bafitemo uruhare ari nk'abagambanyi, ziko ngiye kuzangishira umwana bamwicishije inkoni. Kandi n'ubushize Dieudonné yari yabwiwe ubucamanza kwararaga mu ntuza, perezida w'urukiko arabiyama bamukuramo, amaze iminsi itatu barangira amusubiza muri urwo mwobo.
Uyu ni Rukebesha Pirimiyani, umubyeyi wa Cyuma Hassan wari wagiye rero kumva urubanza rw'umwana we mu rukiko rw'ubujurire i Kigali. Perezida Museveni wa Uganda yaraye yerekanye kuri televiziyo abategarugori batanu barimo abarundikazi babiri, avuga ko ingabo ze zabohoye mu maboko ya ADF yari yarabatwaye bugwate. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irashakisha inzira zo kuvugurura inzego z'ubutegetsi za Palestina. Naho president wa Ukraine Volodymyr Zelensky arimo arashakisha inkunga zo kwinjira muri OTAN no mu muryango w'Uburayi bwunze ubumwe. Aya makuru twabateguriye ni mu kanya gato cyane, mugume hafi. Amakuru yo hirya no hino. Ingabo zirwanira mu mazi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'iz'Ubwongereza zarashe zihanura drone na misile 21 hejuru y'inyanja itukura. Izi misile n'izi drone zari ziturutse mu Bahuti bo muri Yemen. Fidele Niyongabo araduhe inkuru.
Ubwongereza bwatangaje ko izindi ngingo zikenewe gukingira amayira yo mu mazi akoreshwa mu ruja n'uruza rw'ibidandazwa mu makungu zigiye gufatwa. Umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi w'Ubwongereza Grant Sharps yatangaje ko ibitero by'abahuti byo ku munsi wa kabiri ari byo byari bikomeye cyane gushika ubu bikozwe mu kiyaga gitukura. Ibyo bitero bibaye mu gihe ingwano imaze amezi atatu hagati ya Israel n'umugwi Hamas mu ntara ya Gaza imaze gutandukira ibindi bice byo mu buseruko bwo hagati bw'isi. Umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi w'Ubwongereza Grant Sharps yabwiye abamenyeshamakuru ko uko ibintu byifashe muri iki gihe mu kiyaga gitukura ari ibintu bidashobora kwihanganirwa. Yatangaje ko Ubwongereza n'ibindi bihugu byo mu makungu bikorana bizofata izindi ngingo zigenewe kugira bikingira amayira iyo mu kiyaga gitukura akoreshwa n'ubwato mu bucuruzi mpuzamakungu. Ibiro bikuru bifatirwamo ingingo za gisirikare vya Amerika vyatangaje ko ata bakomeretse canke ivyononekaye mu bitero vy'abahuti vyo ku munsi wa kabiri. Ivyo biro vyavuze ko ibitero vyo ku munsi wa kabiri vyagira ivya 26 ku mayira akoreshwa n'ubwato gutwara ibidandazwa mu kiyaga gitukura kuva ku itariki 19 y'ukwezi kw'11 mu mwaka urangiye w'2023.
Hagati aho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Antony Blinken kuri uyu wa gatatu yari muri Cisjordania yaganiriye na Perezida wa Palestina Mahmoud Abbas ibyo kuvugurura inzego z'ubutegetsi za Palestina. Fidele Niyonga barakomeza.
Umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika Matthew Miller yatangaje ko Blinken yasubiye gutangaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishigikiye intambwe ziboneka mu ntumbero yo gushyiraho Leta ya Palestina ihana urubibe na Leta ya Israel. Yavuze ko Amerika ishigikiye ko ayo maleta yombi abana mu mahoro n'umutekano. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Antony Blinken yasavye kandi Israel guha ubutegetsi bw'abanyapalestina amatagisi yose itoza ku banyapalestina hisunzwe amasezerano ahari muri iki gihe. Blinken yatangaje ko Israel kugira yizigigwe n'ibihugu bibanye by'Abarabu ikwiriye korohereza ishyirwaho rya Leta ya Palestina mu ntumbero yo gutorera inyishu intambara hagati icyo gihugu n'abanyapalestina imaze ikiringo kirekire. Antony Blinken ku munsi wa kabiri yatangaje ko abanyapalestina bavuye mu byabo bategerezwa kugaruka mu ngo zabo mu buryo bwihuta bushoboka. Israel yaremeye kurekurira ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kwihweza uko ibintu byifashe mu buraruko bw'intara ya Gaza yasinzikajwe n'intambara.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky we kuri uyu wa gatatu yagiye gusura Lituania arimo arashaka inkunga arashaka rero inkunga ya Lituania yo kwinjira mu muryango w'ubufatanye bya gisirikare OTAN no mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi. Fidel Niyonga baragarutse.
Zelensky yatangaje ko azoshimira abategetsi ba Lituania kuba barashigikiye bivuye inyuma igihugu ciwe kuva mu mwaka wa 2014 cyane cyane muri iki gihe Burusiya bubandanya gukora ibitero muri Ukraine. Ibiro vya prezida wa Lituania Gitanas Noseda vyatangaje ko uretse kuganira ivyerekeye ingwano muri Ukraine abo bategetsi bombi bazoshikiriza kandi amajambo abanya Lituania bongere babonane n'impunzi z'abanya Ukraine ziba muri Lituania. Prezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yaragize ingendo rimwe na rimwe hanze y'igihugu ciwe kuva Burusiya butanguye ibitero vyabwo muri Ukraine mu kwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2022. Zelensky kuri uyu wa gatatu yavuze ko uretse Lituania urugendo rwiwe ruzomujana kandi muri Estonia na Letonia. We hamwe n'abandi bategetsi ba Ukraine barerekanye akamaro gakomeye ko gukomeza uburyo bwo kwivuna umwansi mu gihe Burusiya bukora ibitero muri Ukraine imisi yose. Muri uyu mwaka Uburusiya bwarakoze ibitero vy'urutavana ko vya drone na cane cane missile mu bisagara bitari bike vya Ukraine.
Amakuru tuyasoreze muri Nigeria ho president Bola Tinubu yafashe icyemezo cyo kugabanya umubare w'abakozi ba leta bazajya bajya mu butumwa mu mahanga ni mu rwego rwo kugabanya amafaranga abagendaho. Oriane Tangishaka aratubwira ibindi.
Iyo ngingo ije mu gihe igihugu kiriko kiraca mu bihe bitoroshe kubera ihinyanyurwa ry'amategeko amwamwe ajanye n'ubutunzi bwa Nigeria. Iyo ngingo ije kandi inyuma yaho abantu bidogeye igitigiri kingana n'abantu igihumbi n'amajana ne baserukiye igihugu cya Nigeria mu nama mpuzamakungu yerekeye ibidukikije COP28 i Dubai mu kwezi guheze. Umwe mu bakozi bo mu biro by'umukuru w'igihugu yagerageje gusigura ko ugo rugendo rutari ubwo kuja mu birori kandi ko abitabiriye iyo nama bose batarihiwe na leta. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu yavuze ko kuva ubu igitigiri cy'abantu bazohora baherekeza Perezida Bola Ahmed Tinubu mu ngendo ziwe kitazorenga abantu 20.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Aya makuru rero mushobora kuyakurikira no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com no kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu. Mu Rwanda umuyobozi w'ikinyamakuru Ishema TV Niyonsenga Dieudonné yanze kuburana kubera ibikorwa by'iyicarubozo avuga ko bamukorera muri gereza ya Nyarugenge i Kigali aho afungiye. Yasubirishije mu rubanza rwe ku mpamvu z'akarengane nk'uko bivuga aregwa ibyaha byo kwiyitirira umwuga w'itangazamakuru we arabihakana. Eric Bagira Ubusa yari ku rukiko rw'ubujurire i Kigali.
Dieudonné Niyonsenga bakunze kwita Cyuma Hassan yinjiye mu cyumba cy'urukiko arinzwe cyane. Umwitegereje ku isura aramwenyura kandi arakomeye ariko afite ibikomere ku gahanga bitarakira. Ibyo bikomere nibyo byabaye cyafatwa nk'intandaro yo kwanga kuburana urubanza. Yabwiye urukiko rw'ubujurire ko afunzwe mu buryo bwa kinyamaswa. Cyuma yasobanuye ubuzima bwe muri gereza ya Nyarugenge yita mu kuzimu cyangwa mu mwobo n'ikiniga cyinshi kivangavanze n'amarira. Akimara kumva umwirondoro we yahise asaba kumenya n'umwirondoro w'umucamanza umuburanisha. Habaye guterana amagambo. Cyuma ati: "Ko nabibwiye mwe muri bande?" Umucamanza ati: "Urashaka kumenya amazina yanjye ngo bikumarire iki?" Cyuma ati: "Numvaga banzana imbere y'umucamanza utari umunyapolitiki." Namagambo yarakaje cyane umucamanza ahita mubaza ati: "Uri tayari kuburana cyangwa nturi tayari?" Cyuma yamusubije ko atiteguye kuburana. Yavuze ko amatwi yapfuye kubera kumukubita inshyi kandi ko yahumye kubera kumufungiraho yise mu mwobo hahora hajenga amazi. Cyuma yari yambaye amadarubindi y'indwara z'amaso. Yasabye umwanya wo gusobanura mu buryo bwimbitse ibikorwa by'iyicarubozo avuga ko bimukorerwa muri gereza. Ati: "Ubuzima mbayemo, iyicarubozo mbayemo, ntabwo mfungiwe muri gereza, mfungiwe mu mwobo. Mu buryo bwa nyabwo munyemereye mukampa uwo mwanya kubera ibikomere natewe n'ubutegetsi." Yaboneyeho umwanya wo kugaragariza umucamanza ibise bafite ku gahanga. Umucamanza nawe ati: "Ndumva ibyo muvuga, ubushinjacyaha bwabyumvise. Niba ari byo koko, dusabe nabo muri gereza gufata ibyemezo bikenewe." Abanyamategeko bunganira Cyuma Gatera Gashabana na mugenzi we Jean Bosco Sefu Ntirenganya bavuga ko ibikorwa by'iyicarubozo gereza imukorera babigejeje ku nzego zibishinzwe zirimo n'urwego rwabo rushinzwe bunganira abandi mu nkiko. Gatera ati twakibwiye ukuri yo rugaga rwacu kandi yatubwiye ko yakiganirije n'abandi barenza abo turi kuvuga hano. Bavuze ko kenshi bajya kumusura muri gereza ari kunyandiko bamushyiriye abamurinda bakazibambura. Gashabana ati batubwira ko baba bashaka kubanza kuzisoma. Umunyamategeko Sefu Ntirenganya nawe ati baradusaka se skandari ni ukuvuga na kaga kuko biba kubafungwa bamwe si kuri bose. Ntabwo ari shantaje turabafasha bo butabera. Uyu munsi turamubonana ibikomere mu gahanga nyamara ubushize byari ibisebe batinya ko yaza mu rukiko bakabazwa aho yabivanye. Aho mu muryango wa Cyuma barimo sumubyara Primiani Rukebesha bumvaga imiburanire bakimyoza. Ibisubizo by'umucamanza mu rurimi rw'Ikinyarwanda bivangavanze n'Igifaransa cyinshi byakunze kuzamura ibitwenge mu rukiko. Uko abasivili basekaga ni nako abacunga Cyuma bisangaga muri uwo mujyo. Cyuma wayoboraga Ishema TV araregera gusubirisha mu rubanza bundi bushya ku ngingo nshya ku mpamvu we n'abamwunganira mu mategeko bitiza akarengane. Aregwa ibyaha byo gukora no gukoresha impapuro mpimbano kwiyitirira urwego rw'umwuga w'itangazamakuru. Mu gusubirisha mu rubanza Ijwi rya Amerika ryamenye ko mu ngingo bazatanga harimo imbwirwaruhame yavuzwe n'umwe mu badepite Christine Murebwayire amucira urubanza nyamara rukiri mu rukiko. Yabibwiye abanyeshuri biga kuri kimwe mu bigo Cyuma yizeho mu karere ka Gakenke.
Rero hari umugabo wihaye kuvuga amagambo mabi cyane yica ubumwe bw'abanyarwanda. Muramuzi? Yize na hano. Muramuzi? Uwo bita Hassan Cyuma. Cyuma ni yize hano? Cyuma ni yize hano? Umva aragaheriyari kuko avuga amagambo mabi.
Naho ku miburanire ya none Bwana Primian Rukebesha ubyara uyu munyamakuru akabwira Ijwi rya Amerika uko yayakiriye.
Ndabona nje abacunga gereza bari bafite mu ruhare ari nk'abagambanyi zigiye kuzangishira umwana bamwukijije inkoni kandi n'ubushize yarebwe ubucamanza kwararaga mu ntuza. Perezida w'urukiko arabiyama bamukuramo amaze iminsi itatu barangira amusubiza mu rugo mwabo agiye kuzicwa n'inkoni. Rero ubwanyu numvaga ruriya mucamanza ari wagombye kubwira abayobozi ubuyobozi bwa gereza bagatanga ayo madosiye umwana akaburana. Rero nk'ubu nabuye muri Gakenke ni kure cyane buzongera mu ngarure kandi n'ubundi wenda bibuko izi mpungenge buri gihe iyo musuye nkabona amerewe nayo kurya nta impungenge abandi basore bagataha bishimye njye ngatandi kurira.
Mu mbago z'urukiko bigaragara ko umunyamakuru Dieudonne Niyonsenga alias Cyuma Hassan arinzwe bikomeye n'abagaragara ndetse n'abatagaragara. Ubwo umunyamakuru mugenzi we yageragezaga kumusuhuza umwe mu bacungagereza bari bafite imbunda yamwihanangirije amubwira ko bitemewe kandi ko Cyuma mu magambo ye ari très dangereux ni ukuvuga ko ateye ikibazo gikomeye ku gihugu. Ati mbese Cyumura muzu ndatoya mwumva gutyo. Umucungagereza ati basi nunasoma mu binyamakuru urubanza ruzaburanishwa ku itariki ya gatandatu tuzukwezi gutaha. Eh bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika uru wa mbere uru wa mbere uri gitego.
Ijwi rya Amerika tujye muri Uganda. President Yoweri Museveni yarayagejeje ijambo ku gihugu yahamagariye abarwanyi ba ADF kwitanga cyangwa bakarimbuka nk'uko yabivuze mu magambo ye. Umunyamakuru Ignatius Bahizi ukorera muri Uganda yaduteguriye inkuru.
Perezida Museveni yaburiye aba barwanyi ba ADF ubwo yasobanuraga ibimaze kugerwaho n'ingabo za Uganda zikorana n'iz'igihugu cya Congo mu gikorwa kimaze imyaka irenga ibiri cyo guhiga abo barwanyi. Perezida Museveni yashinje abahoze ari abayobozi ba Congo nka Mobutu na Joseph Kabila kuba barahaye ADF urubuga mu mashamba ya Congo kandi bakangira Uganda uruhusha rwo gukurikirana abo barwanyi muri icyo gihugu. Yerekanye amashusho y'indege za drone zuzuye ibisasu asobanura ko uwo ari wo muti barimo guha ADF muri Congo kandi ko igihugu gifite imbaraga nyinshi zo kubarangiza burundu.
ADF staying in Congo it was because
ati icyatumye ADF imara igihe kirekire muri Congo nuko Perezida Kabila yari yaratwangiye kujayo guhiga abo barwanyi maze nabo bagezeyo bari degembya bibwira ko bageze mu ijuru. kuvubwo perezida Tshisekedi atwemere kujya muri Kongo ntabwo ADF ishobora kubaho. Mu gihe Kabila yari yarabahaye urubuga ntabwo bigeze batekereza ko dufite ingufu z'igisirikare zabamaraho. Nibarekera kudutera igihe no gutuma rubanda batakaza ubuzima. Bazi neza ko iyo tubateye tubica ari benshi. Kandi ni ngombwa bose bagiye kurimbuka.
And they will all perish.
Yerekanye abategarugori batanu kuri televiziyo avuga ko bari mu itsinda rinini ry'abasivili bari barafashwe ku ngufu na ADF, akaba bararokowe n'igisirikare cya Uganda mu bihe bitandukanye ubwo cyari gihanganye n'abarwanyi ku rugamba muri Kongo. Babiri muri abo bagore bavuze ko bakomoka mu gihugu cy'u Burundi, abandi babiri muri Kongo n'umwe wo muri Uganda. Bose bahawe mikoro kuvugira kuri televiziyo ku bibazo byabo. Wabanje kuvuga n'uyu murundi kazi avuga ko abana be babiri binjiranye mu ishamba bapfiriye yo kubera ubuzima bubi, n'umugabo we wari ushinzwe gukora ibisasu by'ibibome akaza kwicwa n'igisirikare cya Uganda.
Nimukomajina wananita Irahura Esperance, natoka Burundi.
Ati nitwa Irankunda Esperance, ndi umurundi kazi kandi mfite imyaka 25. Nje n'umugabo wanje twari dutuye muri Afrika y'Epfo. Igihe cyarageze umugabo wanje ambwira ko agiye mu kazi, unazasanga ibintu bimeze neza azampamagara mukurikira. Ageze yo yarampamagaye ambwira ngo musange aho yagiye. Yambwiye ukuntu uzatega bisi kuva muri Afrika y'Epfo nkagira muri Mozambique ngakomereza Zambia na Tanzania, hanyuma nkambukira i Burundi. Ariko yambujije kuzanyura iwacu mu rugo ngeze i Burundi ngo ahubwo nzahite nambuka muri Congo nyuriye Uvira n'i Bukavu ngere i Goma, nuko nkomeze na Butembo. Aho i Butembo niho nasanze abasirikare batatu bari bantegereje kunjyana aho yari ari mu ishyamba. Mubajije impamvu anzana ahantu nkaha, mubwira ko nje nshaka gusubira aho naturutse, amfatira icyuma ku ijosi ambwira ngo ningerageza gutoroka aranyica. Irankunda hererekanyije na Museveni amagambo magufi cyane mu Kirundi.
Uravuga Kirundi? Urakize?
Ndakize.
Urakize Kirundi?
Uyu mugore wundi avuga ko ari umukongomani ukomoka i Goma, nawe yasobanuye uburyo yinjijwe mu mutwe wa ADF mu wa 2013.
Jina langu naitwa Divine Kalume, natokea Kongo, Goma. Kakangu tunazalane, tunachangia naye mama. Yeye ni Muislamu familia yabo chito kwa bakatwa.
Ati nitwa Divine Kalume, ndi umukongomani iwacu ni Goma. Hari musaza wanje dusangiye mama gusa, ariko we ni umuyisilamu nje nk'abandi umwangirikani. Uwo musaza wanje yabwiye mama ko yamuboneye umugira neza muri Uganda wo gufasha kurihira muto wanje mu ishuri. Mama yahise yemera kuko imibereho yacu mu rugo ntiyari myiza. Mama yansabye ko nagenda nabo bombi kuja kureba aho muto wanje yari agiye, hanyuma ngo nkazagaruka nyuma y'iminsi itatu. Twateze bisi aho kudutwara muri Uganda yerekeje i Beni. Tugeze i Beni niho musaza wanje n'abandi bantu yahahuriye nabo batujyanye mu mashamba mu mutwe wa ADF. Ngezeyo bampaye umugabo witwa Kikute wo twabyaranye abana batatu. Uwo mugabo igisirikare cya Uganda cyaramwishe. Nari maze imyaka 10 mu ishamba. Abandi batatu mukomoka mu Burundi, muri Congo na Uganda, nabo basobanuye ibyababayeho biteye ubwoba ubwo bari mu mashamba, ndetse n'uburyo igisirikare cya Uganda cyabakije mu rugamba rukomeye. Umunya Uganda we yavuze ko yajyanywe muri ADF na se wamwibyariye afite imyaka 7 y'ubukuru, kandi akaba yararokowe mu ishamba rimazemo imyaka irenga 10. Abadamu bose bari bafite abayobozi ba ADF batandukanye nk'abagabo babo, kandi bafitanye abana. Bamwe muri abo bana babo bapfiriye mu mashyamba, abandi batahanye nabo. Itsinda rya ADF rivuga ko rishingiye mu idini ya Kiyisilamu. Ni itsinda ry'abarwanyi bakomoka muri Uganda ryatangiye hagati ya za 90 biyemeza kurwanya leta ya Uganda no gushyiraho amategeko ya Kiyisilamu azwi nka Sharia muri iki gihugu. Nyuma yo gutsindwa ku butaka bwa Uganda birukiye mu mashamba y'igihugu cy'abaturanyi, aho bashinjwa kwica amagana, gushimuta, gufata abagore ku ngufu, gusahura imitungo no kwangiriza ibintu byinshi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagaragaje ko uwo mutwe ari umutwe w'iterabwoba mu wa 2001 no mu wa 2019, zemeza ko abo barwanyi babaye bamwe mu bagize leta ya Kiyisilamu ifatwa nk'umuryango mpuzamahanga w'iterabwoba. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tujye mu Burundi. Abakoresha umuhanda bita Amsar unyura mu makomine ya Muha, Kanyosha na Mutambu mu ntara ya Bujumbura werekeza ku rugomero rw'uruzi Mugere barinubira ko wononekaye cyane. Iyi nkuru tuyibaze Thierry Vendayishimiye ukorera i Kigali mu Rwanda.
Turi kwibarabara rica muri quartier Ruziba muri commune Muha riva kwibarabara nimero 3 yerekeza mu mitumba y'intara ya Bujumbura hari gashika yasanzwe hari urugomero rwa Mugere. Ni barabara mu bwaguke rifise nk'imetero 8 rikagira n'imifurege mu buryo no mu bubamfu gushika ubuntu renga n'imetero 100 utabonye inkombe z'imiserege zabomotse. Ibyo bigatuma igihe cyose imvura iguye amazi yahora aca mu miserege ubu yihereza ibarabara ari naco gituma yononekaye. Nkuko tubikesha abakunzi b'Ijwi rya Amerika, hatugeze n'ahasanzwe hari ibinogo n'amabuye, imodoka canke amapikipiki bihageze byose bigenda byiyengenga. Ahadushitse naho ni ku kiraro ca Nyamusenyi cubatswe mu byuma kiri ku ruzi Mugere rugabura komine Kanyosha, Mutambu na Kabezi zose ziri mu ntara ya Bujumbura. Mu buryo bw'ico kiraro hari inkombe zabomotse kandi wihweje neza ubona imigaga. Abahaca nk'abagenda n'amaguru, imodoka co kimwe n'amapikipiki bose bavuga ko ico kiraro gishobora kubomoka umwanya n'umwanya.
Twacane impungenge nyinshi nubwo kubera nako gisigaye kiri ku nkengera n'ubundi umwana umwanya gikoroka
nk'imodoka igiciye ko ikiraro kiranyugahanga kikagomba kubomoka. Imigaga yose yamaze kubonekana kuri ico kiraro kandi nta minsi myinshi isigaye kitabomoke.
Uhayi uhaca urumva ko kinyiganga kare siko byara urumuntu w'ubwoba n'ukugica ko naco wotsa.
Ikindi abo bahaca berekana nk'inkwirikizi igihe ico kiraro coba casenyutse nuko uruja n'uruze guhagarara bagasaba bijejwe gusanura iryo barabara vuba co kimwe n'ikiraro cononekaye.
Ukuntu tuhabona gishoboye kubomoka ariko ntubitotorohereza abantu bahasiga ubuzima gose.
Ambwiye tobomoka nuko ibarabara ritoba rikibandanya natwe ngo imirimo ibandanye igenda neza. Icyoko kwaho nuko nk'iri barabara n'ikiraro byokogwa
ikintu gikwiye gukogwa bakwiye kongera kugisubiramo bakagisanura ikiraro kigasubira kongera gukomera kikaba neza.
Abo banyagihugu banasaba ko mu gihe iryo barabara n'ico kiraro ho bitarakogwa imodoka kanini nk'amabeni zoba zihagaritswe kuhaca kuko ziri mu bisongera isibe
kuko amakamyo cyangwa hano menshi cyane madipine n'ibiki kuko nizo zihabomagura izo modoka nini nini.
Gitangazize ribarabara ni rigaba nkeka umuyaga nkuba ngaha kuri sandarari ukazomba ngo akora ibikorwa rusange. Ibikorwa rusange ntabwo turabikora aya makanifoni twosira.
Mu kiganiro abakunzi b'Ijwi rya Amerika bagiranye na buramatari w'intara ya Bujumbura Hayi Desire Nsengiyumva yavuze ko ico kibazo bagishikirije ubushikiranganje bujeje inyubako ubu bakaba barindiriye ico bubafasha.
Rero iryo barabara nta mugambi wayo kurisanura rero twarasavye ubushikiranganje buze kutufasha kuraba ico kokorwa hanyuma na rezidenzi yaho ikunda gukorera kuri iryo barabara hariyo n'ibiraro biri imbere byakozwe na rezidenzi rero twindiye ko ari cyokorwa ubundi mu komine nta kintu twofasha mu komine cyane mu ntara nta kintu twobikorera ko nimba ari ifashanyije upfa handi mugabo ico kirakeneye kwingurwa vuba kugira ngo nishobe nonekare.
Ibarabara benshi bita rya Amsar ryubatswe n'ishyirahamwe Amsar hagati y'imyaka y'igihumbi kimwe n'amajyanicenda na mirongo irindwi na gatandatu n'igihumbi kimwe n'amajyanicenda na mirongo umunani n'indwi igihe hubaka urugomero rwa Mugere. Amakuru duhabwa n'abanyagihugu baho avuga ko iryo barabara ryaheruka gusanurwa n'ishyirahamwe Sogea Satom hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani n'ibihumbi bibiri n'icenda. Banavuga ko iryo barabara rihuza imigenderanire n'abanyagihugu bo mu ntara ya Bujumbura no mu gice cyo mu gisagara cya Bujumbura. Hakiyongera ko n'abakozi bava mu ishyirahamwe Regideso baricamwo beje gukurikirana ibikorwa byo ku rugomero rwa Mugere. Thierry Vendayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Ijwi rya Amerika, siporo n'imikino. Imikino y'igikombe cya 34 cya Afrika mu mupira w'amaguru kana 2023 ishigaje iminsi itatu gusa kugira ngo itangire muri Cote d'Ivoire. Tugaruke ku makipe yo mu matsinda ya gatatu na ya kane, irya gatatu n'irya kane, na Annette Mugabo, umunyamakuru w'imikino mu Rwanda.
Duhere ku itsinda rya C riri mu matsinda akomeye, urasangamo amakipe y'ibihugu nka Senegal, Cameroon, Guinea na Gambia.
Duhere kuri Senegali aina yegukanye igikombe mu mikino ya kane iheruka. Ni ku nshuro ya mbere iyi kipe izwi ku izina ry'Intare za Teranga yari yegukanye iki gikombe nubwo iri mu bihugu bya Afrika byangiza abakinnyi benshi bakina neza ku migabane itandukanye. Senegali yobowe n'umutoza Aliou Cissé intego ni ugusigasira igikombe yatwaye, dore ko we nk'umukinnyi bitamukundiye nubwo nawe atinya kuvuga ko yari umwe mu bakinnyi beza Afrika yagize. Senegali imaze kwitabira igikombe cya Afrika inshuro 16 ndetse yatsindiwe ku mukino wa nyuma muri 2002 no muri 2019. Abakinnyi bo guhanga amaso ni kapteni w'iyi kipe Sadio Mane ukinira ikipe ya Al Nassr n'umunyezamu wayo Eduardo Mendy ukinira ikipe ya Al Ahly zose zo muri Arabia Saudite. Indi kipe dusanga muri iri tsinda ni Cameroon yatsindiye igikombe cya Afrika inshuro 5 ikaba imaze kwitabira igikombe cya Afrika inshuro 20. Igikombe iheruka gutwara hari muri 2017. Abakinnyi bo kwitega ni Andre Onana ukinira ikipe ya Manchester United mu gihugu cy'Ubwongereza, Vincent Aboubakar ukinira Besiktas yo muri Turikiya na Andre Frank Zambo Anguissa ukinira ikipe ya Napoli yo mu Butaliyani. Ikipe ya gatatu ni Gambia igiye kwitabira igikombe cya Afrika ku nshuro ya kabiri nyuma yo kwitabira bwa mbere muri 2021 mu gihugu cya Cameroon. Gambia idafite amateka mu gikombe cya Afrika yitezweho kuzahakazi gakomeye amakipe ari hamwe nayo muri iri tsinda rya gatatu turimo kuvugaho. Ndetse umukinnyi ngenderwaho wayo yitwa Mohamed Badmos ukinira ikipe ya El Hazem yo muri Arabia Saudite. Ngira ngo uyu benshi bakurikiranira hafi umupira w'amaguru ntibazibagirwa akazi gakomeye yakoze yishyura ibitego 2 Congo Brazzaville mu mukino wabereye Marrakech. Anafasha Gambia kubona itike yo gukina igikombe cya Afrika cy'uyu mwaka ku nshuro ya kabiri mu mateka yayo. Guinea idafite amateka mu gikombe cya Afrika izaba yitabira ku nshuro ya 13 iyobowe n'umutoza Kaba Diawara wahoze ari umusesenguzi w'imikino kuri televiziyo ya Canal Plus mu gihugu cy'Ubufaransa. Azaba atoje igikombe cya Afrika ku nshuro ya kabiri. Abakinnyi bo kwitega ni kapteni wayo na Nabi Keita wahoze akinira Liverpool kuri ubu akaba akinira Werder Bremen yo mu gihugu cy'Ubudage. Imikino y'itsinda rya C ikazakinirwa kuri Stade Charles Kwenani iherereye mu mujyi wa Yamoussoukro uherereye mu majyaruguru y'igihugu. Ni stade yakira abantu 2020 ndetse akaba ari imwe muri stade nshya zubakiwe kwakira igikombe cya Afrika cy'uyu mwaka. Twerekeza amaso mu itsinda rya kane ari naryo tsinda rya da. Turahasanga Algeria ifite igikombe cya Afrika inshuro ebyiri, icyo yatwaye mu 1990 no muri 2019. Algeria imaze kwitabira igikombe cya Afrika inshuro 19, byumvikane ko izitabira ku nshuro ya 20 mu mateka. Ikipe yakoze kuri bakabuhariwe bayo barimo Ismail Benacer ukinira ikipe ya AC Milan yo mu Butaliyani na kapteni Riyad Mahrez ukinira ikipe ya Al Ahly yo muri Arabia Saudite. Mauritania idafite amateka n'ibigwi mu gikombe cya Afrika izitabira iri rushanwa ku nshuro ya gatatu. Abakinnyi bo kwitega ku ruhande rwa Mauritania ni Aboubakar Kamara ukina muri shampiyona y'icyiciro cya mbere mu gihugu cy'Ububiligi. Ikindi gihugu kiri muri iri tsinda ni Burkina Faso imaze kwitabira igikombe cya Afrika inshuro 12. Umwanya mwiza yagize ni muri 2013 ubwo yatsindirwaga ku mukino wa nyuma na Nigeria. Abakinnyi bo guhanga amaso ku ruhande rwa Burkina Faso ni Edmond Tabsoba wa Bayern Leverkusen Kuseni yo mu gihugu cy'Ubudage na Bertrand Traoré ukinira Aston Villa yo mu Bwongereza. Igihugu cya kane ni Angola imaze kwitabira igikombe cya Afrika inshuro 8 gusa. Umwanya mwiza yagize ni ukugera muri 1/4, 2008 no muri 2010. Abakinnyi bo kwitondera ku ikipe ya Angola ni Alfred Kulembe Ribeiro ukinira muri Turiki na Gelson Dala ukinira Al Wakala yo mu gihugu cya Qatar. Imikino yo mu itsinda rya D ikazakinirwa kuri Stade de la Paix yakira abantu 40,000.
Radio Ijwi ry'Amerika mu kirundi cy'Ikinyarwanda. Annette Mugabo, urakoze nshuti zacu, naha aya makuru ahumurije. Mbibutse gusa yuko umuyobozi w'ikinyamakuru Ishema TV cyo mu Rwanda, Dieudonné Niyonsenga bakunze kwita Hassan Icyuma, arega leta gukorerwa iyicarubozo muri gereza ya Nyarugenge. Uyu munsi umunyamakuru wacu Eric Bagirubusa nkuko yabitubwiye yamubonye afite ibikomere mu maso. Mugire rero umugoroba mwiza, murakarama.